Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abantu bagera kuri 680 mu Burundi barasaba ubutegetsi kubafasha gusubizwa amafaranga batwe n'abatekamutwe, babizeza kubabonera imirimo mu bihugu by'Abarabu.
Baratubwira ati utarogenda roza ngaha bamusubize twiwe, none natiye ngaha kuga basubize twanze.
Dusaba dusubizwe utwacu cyangwa dushobora kuronka amafaranga na passport ko dushobora kubona.
Aba ni bamwe mu batwawe amafaranga bizezwa kujyanwa mu mahanga. Muraya makuru murumva kandi bikomangoma Rose Paula iribagiza mwambutsa w'imyaka 86 na Nyensi bararunyeretse ufite imyaka 81, bavuga kuri musaza wabo igikomangoma Louis Rwagasore waharaniye ubwigenge bw'u Burundi. Mu Rwanda ubushinjacyaha burasabira abarwanashyaka b'ishyaka Dalfu Murinzi n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma bateraniye mu nama y'umuryango w'abibumbye ku ihindagurika ry'ibihe muri Ecosse biyemeje ko bazaba bahagaritse itemwa ry'amashyamba mu mwaka w'2030. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Abo bayobozi bemeye gutegekanya imiliyaridi 19 y'amadolari agenewe gufasha kubungabunga no gusubira gutera ibiti. Uwo muhango batanze ku munsi wa mbere waragikiwe n'abategetsi b'ibihugu birimwo Brazil, Indonesia na Republika ya Demokrasi ya Congo, ibihugu bifise ibice 85% by'amashamba yose acimeza ari ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko aka ari akaryo ko kugarukira isi babako. Yarahayagije amasezerano yashitswe ko kubijanye no gukingira amashamba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko ayo masezerano azofasha makungu kudatakaza amashamba yayo, amenyesha ko azokongereza n'ibiburiburi ayandi mahegitari miliyoni 200 y'amashamba mu mwaka w'2030. Amashamba agumye hafi y'ibice 30% by'imyuka mibi ya carbon igeramira ibidukikije. Ibyo bituma ubushuhe butiyongera ku isi. Hisunzwe amasezerano yashyizwe ko ku munsi wa mbere, ibihugu 12 harimwo Ubwongereza byemeye gutanga imiliyaridi 12 y'amadolari hagati y'umwaka w'2021 n'umwaka w'2025 kugira bifashe ibihugu biri mu nzira y'amajambere mu twigoro two gusubira gutera ibiti no guhangana n'imiriro yo mu mashamba.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti zacu tubibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioajuveo.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, inzego z'umutekano mu ntara ya Rumonge mu Burundi zataye muri yombi abantu 4 bashinjwa ubutekamutwe mu kwaka abaturage amafaranga bababeshya ko bazabashakira imirimo mu bihugu by'Abarabu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bose bagera kuri 680 nk'uko bonyene babibwiye Ijwi rya Amerika. Baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu bamaze hafi indezi itatu bariko barondera uwitwa Nyabenda Hakim Babu aba muri quartier Nkayamba ya zone na komine Rumonge. Babwiye Ijwi rya Amerika ko uwo mugabo yabatoje amafaranga y'amarundi ari hagati y'5,000 na 70,000 vy'amarundi kuri buri muntu. Bavuga ko uwo mugabo yari bemereye kubaronderera ubuzi butandukanye mu bihugu by'Abarabu nk'uko babivuga.
Barumvise umuntu atubwira ati ngaha bariko barandika abantu basafirisa abana bagenda hanze baza gukora ubuzi. Natwe rero tubona ko abana bacu bahezeje amashuri abandi nabo ntibize uko boza kuyiba. Ca tuvuga ati reka tuze kurondi iyo dukopesha amafaranga. Kumwe namutangiye 5,500 ibihumbi 600
kwabona yuko abo bana bagiye hanze bo babogoroke rero kwa amahera ubwa kare waratangira kistano mu nyuma vuga ati kusabiye bensi batanga ibihumbi 500 cyo narifise abana batandatu bose narabatanga
igituma abo banyagihugu bariko bararondera uwo nyabenda Hakim Babu ngo no kisango yari yabahaye cyo kugenda mu bihugu by'Abarabu byarenze ekango n'amafaranga bari bamuhaye bari bizeye kuyishura bamaze gutangura kazi bavuga ko bene yo barembeje babishuza
tubwira ati utarogenda aroza ngaha bamusubize twiwe none natiye ngaha kugaba nsubize twanze sinza kubaho ibikomba kaso biruzuye muhira
beshi baradandaje utwabo ubu abandi barafata ingurane mu mabanki bashyiramo abana batanu batanu abandi baragenda kugurana mu mashirahamwe amakofukasiyo yo gufungwa turayafise muhira baratubare ngo tuzosafiri ngo mu kwindwi mu nyuma ngo vyasije abarabu bararushe ngo baramara idi nkuru rero turiye ni murindiye mu 11 ku 10 kugeze tuzatumva wa babu yagi
Abanyagihugu bavuga ko babuze bacira nayo bamira bavuga ko bituye mu stanteri wa commune Rumonge gushika maginga ya atacara abafasha babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bifuza ko ubutungane cyangwa ubutegetsi bwo kugwego rw'intara bwo bafasha kubishuriza utwabo
Kimu babu umujyango wiwe uridegembya abana bayakira ayo mahera bakandika n'abantu bari degembya n'umugore ariko akimu babu ntaboneka iyo turiko tubaza iyari batubwira kafunzwe amakenga tubwira babu afunzwe niki abamuhaye mahera kare twebwe tutamufungishije
dusaba dusubizwe utwacu canke dushobora kuronka ayo mafaranga na passport ko dushobora kubona
uramutari w'intara ya Rumonge asana utakira neza ivyo abanyagihugu basaba Konsolateri Nitunga yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bacishije ivyabo mu kinywabi akabasaba kuzana ivyemezo ko ivyo bashikiriza ari vyo
muvuze yuko abo mu muryango w'uyo muntu yakaba barimwo aba hasigaye kumenya ibyo bavuga ko ari byo kubera ko murumva yuko ibyo byose bagenda babikora iciye mu kinywabi kugira ngo tumenye biratuzanire ibyerekana ko byo kuri iyo miryango y'uyo muntu yo yacoza amafaranga bari babirimo yabituzanire kugira ngo duce tugitangura kubandanya amatokozo yacu aho dushikana hanyuma dutange inyishu bijyanye n'amategeko
nawe uramatari wa Rumonge avuga uko abantu bane harimo Nyabenda Hakim Babu nyene kwegeranya amafaranga yabo bavuga ko bagiye kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu bari mu minwe y'ubutungane nk'uko makuru dukura mu ntwaro n'ubutungane mu Rumonge bivuga ivyo kuja kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu abantu baciye mu kinywabi bisa n'ibiri mu kurangira mu Burundi umushikiranganje ajejwe imigenderano y'u Burundi n'ayandi makungu n'userukira Arabia Saudite baherutse gutera igikumu ku masezerano ajanye no guhanahana abakozi baciye mu nzira zemewe n'amategeko umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba yishyuye mu kiganiro cy'abavugizi n'inzego giheruka kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi kwa ayo masezerano azogirira akarusho leta cyo kimwe nabo bifuza kuja kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu
mu Rwanda ubushinjacyaha burasabira abarwanashyaka b'ishyaka Dalfa Umurinzi n'umunyamakuru Theoniste Nsengimana kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ubushinjacyaha burabarega ibyaha bine byo gushaka guhirika ubutegetsi buriho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa yari mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali adutegurira inkuru ikurikira
Nyuma yo guhamagaza burumwe batambuka bakegera imbere umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho uhereye kuri bwana Silvence Bumana ufatwa nk'ukuri itsinda ryose yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha ariko we nabandi bantu batanu bareganwa ntibemere inyito z'ibyaha batatu mubaregwa barimo umunyamakuru Theoniste Nsengimana abo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize bakavuga ko nta ruhare urwo rwose babigizemo Busobanura imikorere y'ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani uyu mwaka Burega Sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka Dalfa Umurinzi rya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya internet buvuga ko ayo mahugurwa yarafite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga Ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya Sandra kandi ko n'abahugurwaga bari bahimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri video Ubushinjacyaha buvuga ko mu mayari bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane bakoborora ku muyoboro wa YouTube Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwa 9 hari hateguwe kwizihiza umunsi wahari mu munyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day aha bavuga ko bawitabira abagaruka ku mubare n'amazina y'abicwa n'ubutegetsi abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa byose bavuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze mu Rwanda. Umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro we wa YouTube Umubavu TV Online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikana mu witwa Mireye avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ahubwo ari bwo bwamuhitanye. Ku yindi ngingo ko Paul Rusesa abagenda n'abagenzi bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa. Ubushinjacyaha umurega ko inzego zasanziwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya Kangondo hazwi nk'abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bukabwira urukiko ko wabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umunyamakuru Nsengimana hawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru. Yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga. Maitre Gater Gashabana wunganira itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru. Maitre Gashabana avuga ko ibyakorewe uyu wunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru. Uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashishoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga. Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufatira ibikoresho bye by'akazi. Gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba imfabusa gahita rekurwa. Ubushinjacyaha bwo bukomeza gusobanura ko umunyamakuru Nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko, buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye. Bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigiraho bigarukira kandi nibibangamira ituze n'imudendezo bya rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru Nsengimana atatangazaga amakuru yatangazaga ibihuha, bugasobanura ko ibyaha akurikiranyweho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru. Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru, bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko inzira nziza zayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganya baregwa. Naho Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa. Yemeza ko yakiriye amafaranga 270,000 aturutse hanze yo gutegura ayo mahugurwa, gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi. Yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurira iyo migambi. Muri iyo dosiye ubushinjacyaha umurega ko yagirwaga inama na Victoire Ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo. Abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha, umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha, bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa, naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere. Ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza, burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera. Niba nta gihindutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 nibwo urukiko uzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganya baregwa. Ehabagira ubusabirwe rya Amerika i Kigali.
I Glasgow muri Ecosse yakomeje inama y'umuryango w'abibumbye ku mihindukire y'ibihe. Ni inama ihuje abanyapolitike n'abandi bafite aho bahuriye no kubungabunga ibidukikije. Umurundi Romeo Sosten Nkurunziza ahagarariye ishyirahamwe Nyafurika rishinzwe iteganyagihe ASMAD rifite icyicaro i Niamey muri Nigeri. Kuri uyu wa kabiri yatanze ikiganiro muri iyo nama. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye nawe baganira ku byitezwe muri iyo nama.
Nashoboye gushikiriza, nashoboye kwerekana ihindagurika ry'ibihe bashoboye kubona mu myaka 40 iheze gushika uyu munsi. Ikindi nashoboye kwerekana ibyo twiteze, ihindagurika ry'ibihe twiteze muri kazoza kugira ngo mesaje tutanga ni kugira ngo umuntu abone iyo tuguye iyo turiko turaja n'inyifato twokwifata muri ibi bihe turiko turwanirize hamwe ihindagurika ry'ibihe.
Uraho ngaho uhagarariye ikigo ACMAD, ngenekereje ndavuga ko ni ikigo nyafurika gishinzwe kurebera hafi imihindukire y'ibihe. Wavugaga yuko hari ibintu byahindutse cyane muri imyaka 40. Ni ibiki bigaragara byahindutse muri imyaka 40 ishize bisa naho byagize ingaruka nazo zigaragara ku batuye Afurika?
Ibintu byashoboye byahindutse muri imyaka 40 gushika uwo munsi hariho ishuri bwarabaye bwinshi, imvura yabaye nyinshi, burira dai kadari nyinshi yareke kareka nyine ibintu byose bikomeye iyo ihuze imburira bura cyane iyo ije ikadari nyinshi hanyuma nk'abari n'aborozi mu myaka yahera bari bazi bavuga bati itariki ntabwo ihagarara itariki cumi n'itanu z'ukucyenda hazaba hageze muri zotasiba hazaba hageze ko tujya kurima mugabo uri baramaze kubyibonera yuko haraheze imbere haraheze inyuma harahiga ikakigenda hakiri kare cyangwa ikaza ari myinshi ikabatwara uko barimye iyo ni byerekana yuko ibihe byagenda yahinduka ufatiye ko igihe byakera twari tumenyereye
bizagenda gute kugira ngo ubusugire bw'isi bwongere busubirane mu gihe abasohora ibyo byuka bihumanya batagaragaza ugushaka guhamya ko kugira ngo bihagarare
igikorwa cy'umuntu umwe igikorwa cy'igihugu kimwe ni igikorwa kiraba umuntu uwo ari we wese uko tungana ku isi turagira icyo dukoze izohinduka hama uwo munsi kubona twituri ngahahaye turi muri ibyo bintu abantu bicaye hamwe bariko baravugana bati harageze aho duhagarika kwikunda duhagarika kubona yuko hariho ababijejwe n'atabijejwe tugakorera hamwe iyi migambi bariko barashinze inama niyahera raporo hari imigambi izosohoka turizeye no ko iyo migambi tugerageje kuyishyira mu ngiro umwe umwe wese mu byo ashoboye ntareka tugashobora kugarukana ibihe uko byari bimeze nka kera
dufata urugero rw'igihugu cya Nigeria ni igihugu mukoreramo ni igihugu mwakoreyemo ubushakashatsi bwimbitse mureba ingaruka z'imihindukire y'ibihe ku mibereho y'abaturage ni iki kintu mwabonye kigaragara ni iki mwabonye gikorwa kugira ngo nizo ngaruka mbi zishobore kugabanuka
ubushakashatsi buhora nabangiye nazorganizasiyo buhorera ni organizasiyo nyafurika kugeza afurika yose ari ubushakashatsi narundinye umugabane wa afurika yose dufate nk'icyo kibazo wambaye cyo muri Nigeria harimo imigambi isa n'isangiwe n'ibihugu byose utanyigana n'ibihugu byose nko kugabanya gukoresha ibintu bihumanya ibihumanya by'ikirere nka guhagarika gukoresha imodoka zikoresha ibitoro kumenyera gutambuka n'amaguru gutera ibiti kureka gutora imisozi ibyo hoye n'ibintu bitangiwe n'ibihugu byose kandi ubona yuko ata gihugu cyiharije nta gihugu cyiharije
iyo murebye musanga hakorwa iki kugira ngo abasohora ibyuka byinshi babigabanye kugira ngo n'abasohora bike badakomeza kwangirizwa n'abo ngabo basohora byinshi
mu bintu bariko baraganira noneho bari banabiganiye imbere kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda ibihugu biteye imbere byari byarashyize bari baremeye kuza biratanga amafaranga angana na miliyari ijana ku mwaka kugira bafashe ibihugu bidateye imbere biba bikemuriza y'amajyambere nk'uko babivuga kugira ngo ibashe gushyira mu ngiro iyo migambi imigambi yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ibihugu biteye imbere byahora bikoreye kuri sosiyete ibyuka nabyo bisabwa yuko ibihugu bikemuriza y'amajyambere nk'uko babivuga nabyo naho kubonerwaho kugira ngo bakiriye iterambere iyo tekinoloji kugira ngo batangure nabo kuyikoresha byabatera imbere
Rumeo Sosten inkuru nziza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
ndabashimiye murakoze
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kwezi kwa cumi gushize abarundi bibutse igikomangoma Louis Rwagasore waharaniye ubwigenge bw'u Burundi
Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na bamwe mu bo muryango wa nyakwigendera rwa Gasore barimo ibikomangoma Rose Paula Iribagiza mwambutsa w'imyaka 86 na Nyensi Bararunyeretse ufite imyaka 81 bombi ni bashiki b'igikomangoma rwa Gasore. Oriane Tangishaka yatangiye abaza Iribagiza icyo yibukira kuri musaza we.
Icyo nabonye yakunda cyane yavukanye umutima urukundo n'icyo gituma yarinze apfira n'igihugu. Njye ndibuka ari mu ishuri urazi ko twebwe muri entena batugaburira ukwacu kuko sa depange n'umuntu yatanga prise rwa Gasore ni ukuri ko Imana baramubona avuye agiye muri rekreasiyo afisa amaboko mu mufuko akibaza mbibarya n'ibiki rero kumazanya ibyo kurya bamuhaye abandi bataronse yujujemo inyama mu mifuko ugiye kuri abandi bana n'ukuri yabanye umutima w'ikigongo bwabo n'umuntu nkawe. Ego
ni ukuvuga ko yari umuntu akundana cyane cyane akunda abagenzi biwe ku ishuri n'ahandi. Muhira hoho yari ameze gute nka musaza we Muhira naho nyine kwari uko?
Ego ntitwigeze dushwana yewe sinibuka ko twigeze dushwana nawe urazi ko abavukana bashwana. Oya ni ukuri
mu bikorwa byiwe none yagiye arakora mwagiye mu mwiga ko kumbure byinshi kuko yahavuye aja muri politike hari ikintu baba baramwize ko wabonye yari afise mwishaka cane mukiri bato.
Marupurya twabanye cyane twaciye tuja mu mashuri shenyace nja kubaka nawe acaja iburaya ashaje iburaya mugabo yaratwararamukanya yaraza Muhira afe twararamukanya marge naho hatari amatelefone ukube ushakane twarinda guhurira iwacu kwa papa yazatuzaniye amakado jewe na maseri yarafise twe twavukana n'undi mukobwa yitwa Regina turaba yadukunda cyane. Hanyuma niho twabona atangiye kuzana iby'amakoperative mbona abantu bafise ubumangazini atakenda burimo barujuje ibintu barujuje imifuko y'imiceri barujuje amafu arabazanira ibintu aratangura gufasha abanyagihugu nta n'ikintu we ntiyiyumvira we yiyumvira abanyagihugu abantu bari bafise amamangazini baranekeriwe cyane kubona bujuje ibintu batari bafise ariwe yabibazanije.
Birumvikana ko yarakunze abantu yakunda gufasha benshi baramwibuka ko ari naco kumbura ico bacaramutumye asaba yuko Uburundi bwikukira agwanira yuko Uburundi bwikukira muri bindi byinshi yakoze.
Ego yagendi ko ngo gushigikira kwikukira kw'ikongo niho icyo cyimbo yaciye akizana ati nanje hinge mve hasi Burundi natwe twikukire.
Ego niho yakuye iryo shaka ryo kubona yuko bishobotse mu kindi gihugu no mu Burundi bishoboka.
Yabonye ikindi gihugu kiruhandi tubana ati natwe hinge acava hasi rero umubyeyi we aramureka akinumira kuko eroga sinzi nuko kenshi mu kunda kuvuga kwa Gasore erega n'umubyeyi wacu mwambutsa yatashaka kwikukira yari kurunika kwa Gasore n'abo bazungu bati tumurungike Burayi asubireyo ariko ntiyabikoze yaramushyigikira yari inumira mugabo akamushyigikira. Ibuka bamufungira icy'amaso hari Bururi jewe na Marindwi imwe kumusanga yindi ndwi hakaza akagenda madamu wiwe entano mukozi bari bamuhaye atari abasoda bari hanze bamucunze hanyuma rero je sinari bwajura yamumenye guteka kayoberwa nyine bateka kamubaza none birayenda bigire gute kuko wewe yari yarabaye iburaya abanyaburaya bazi guteka kuko yari yarahabaye niwe aza kumurekeko
ego nkuko bivuze umwami mwambutsa muvyeyi wanyu yari yabonye ko hari ikintu gikomeye azoshobora kurangurira igihugu ni nayo mpamvu kumbura tamu ufashije gusubira hanze yari yabonye yuko hari ishaka rya politike afise muri we canke kwari ubukerebutsi
uko abakinumira kuko yari hejuru ya byose abami ntibaja mu mapolitike baja hejuru bakareka abantu batakora bagafasha ntibiyerekane
none ibijanye na politike utanguye kumubona abijamwo ntiwatanguye kumwumvira nk'ubwoba nkamushikiwe hari ikintu mwaba mwaraganiriye ukamuhanura kumbura ukamwumvira ikigongwe ibiganiro byari bimeze gute
malheureusement icyo gihe nta n'amatelefoni twari dufise ngo tukomunikane niyo twamenya yuko bariko baramuhiga ntawashobora no kutelefona icyo gihe tutararonka amatelefoni byari bikore n'ukuri mugabo twaragira porogaramu tugahurira muhira nka rimwe mu kwezi nka rimwe mu mezi abiri twese tuze kuja muhira kwa papa
iki gice cya kabiri tugiye kuganira n'uwundi mukenyezi Agnes Bangiricenge akaba nawe nyene afise icyo ashikiriza ku buzima bw'umuganwa Louis Rwagasore Madame Agnes Bangiricenge ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi
Ego murakoze
mwobanza mukatubwira mukatwibwira abo muri bo n'icyo mufise mushikiriza ku bijanye n'igandagurwa ry'umuganwa Rwagasore ariko mbere yaho tubanze utwibwire ku batakuzi Agnes Bangiricenge ninde
murakoze jewe nitwa Bararunyeretse Bangiricenge izina rya papa wanje umwami w'u Burundi Mwambutsa Kate yitwa Mwambutsa Bangiricenge iryo zina Bangiricenge ryari n'impamvu bamugiriye icenge hanyuma nanje iritazirano rindi ritari ryo papa yanyihereye banyita Bararunyeretse niryo ririno mu butunga ayo yose ari mu butungane muncamake rero jewe ndi umwana wa Mwambutsa bwizwi n'umuryango kuko nakuriye kwa sogokuru avukana na Mutaga yari se wa Mwambutsa
bisigura ko wari mushiki w'umuganwa
Rwagasore n'umuganwa Rwagasore
mutubwira nk'umuntu muvuze ko mwari mu muryango muri mu muryango wa Rwagasore mumwibuka kwiki mu muzi kwiki muri make kubatamuzi cyane cyane urwaruka guno munsi
munsi make sinovuga uburyo na twababaye yovuga ibikuru bikuru ntangurire kuri musazanje incungu y'u Burundi Rwagasore Rwagasore Louis n'ukuri twarapfakaye u Burundi bwarapfakaye gupfakara bidasanzwe gushikaho n'amajambo yavuze akirimo umwuka iyo yavuze rotreze n'ukuri abafise umutima barababaye Rwagasore Louis umuganwa atari umugani ntiyaraba amoko ntiyaraba ngo ni umwana w'umuganwa yabifisha bugufi kandi akikundira abantu bato bato banyarutari bamwe abaganwa basuzugura mbese murabona abaganwa ba kera ntibashaka ababigira nyine tubibona kera ntawegera umwami natwebwe abana ngira ngo twamubona arengana twaregwa n'inshoreke nuko ntavuze byinshi hanyuma n'abagiye kumugandagura harimwo biganye iburaya umuhungu wa Birori umuhungu wa Baranyanka yitwa Birori bari bariganye abazungu rero b'ababirigi bagashyira imbere Birori ngo nibazoba umwami w'u Burundi asubirire Rwagasore ariko Rwagasore ntiyigeze yifuza umwana kugutwara kuko yabona ingene bacinyiza abakera abahutu babita abasuku akabona ingene babacinyiza ata muntu ashobora kwigirira akamaro kandi aribo bari bafise inguvu zo gukora zo kurima z'ukorora z'ukwibeshaho mu byerekeye ubutunzi bw'agataka n'abahutu n'abatutsi barira amaboko.
Shuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.